Turashimiye komandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazongeye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabitije kumbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye kuri Facebook. Uno munsi twashatse kuyagana mwebwe mutwumviriza hatandukanye muri mu ntara zitandukanye z'u Burundi z'u Rwanda hirya no hino ku isi. Hari byinshi biri ko biravugwa, hari byinshi biri ko biraba aho mu kibano. Turabahaye akanya kugira ngo mushobore kutubwira ibyo mwebwe mubonaho muri amakuru avugwa aho mutanduki aho muri muba mukorera. Muratubwira icyo muvuga no ku makuru atandukanye, haba amakuru avugwa mu gisata c'indero aho muba. Nko mu Burundi hariho ibivugwa mu gisata c'indero ko abigisha batandukanye badashobora kuja ku mirimo yabo borohewe. Hariho nk'abafata ingendo bakava i Bujumbura bakaja kwigisha mu Ijenda, ugasanga biraguranye ingene bashika ku kazi kabo. Ibyo niko vyifashe. Hari ico bizi ko nimba hari ico bizi ko urahaye umwanya kugira ngo ugire ico bivuga ko ibivugwa mu bisata vy'ubutunzi ibiciro bitandukanye vyaduze irya nino ku isi, ibiciro vyo kuyunguruza, ibiciro vy'ibifu ngurwa umwanya ni gwanyu. Intambara iri kwiraba irya nino ku isi, kibazo c'umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo, icuka hagati ya Kongo n'u Rwanda. Twabahaye akanya kugira ngo mwidagadure, mwisanzure, mushikirize ico mwiyumvira ku makuru avugwa irya nino ku isi, kandi munatubwire na mwebwe ayagezweho aho iwanyu. Ino saha yose rero iza kuba ari gwanyu. Tuca duhera kwakira Simeon ikaze ku ijwi rya Amerika. Urakomega Simeo?
Na okay, ndashimira.
Uherereye he?
Ingozi mu Burundi.
Ingozi mu Burundi. Havugwa makinga ingozi mu Burundi ga Simeo?
Ingozi cyo dadu dyo ndo ngana ni byagora. Ego
vyaduze kuva ryari watanguye kubona ko vyaduze, hamya icaduze gusumba ibindi n'ica.
Ngo muri Kenya hatanguye kuba ibintu bijyanye n'imirwano byahereye ku Gitoro kugeza aho usanga kuyungurura bisigaye bigoye, ugasanga byaragoranye ibintu bijyanye n'igiciro cyo kuyunguruza, yaba ibyo umuntu afungura ibiharage, umuceri, byose byaraduze.
Aho iyo uvuga ngo nk'umuceri n'ibiharage, kera ikiro wakigura ngahe hamubuka kigura ngahe gasimeho? Uvuze ngo gute?
Bwande uchiri. Uri kugira ngo ibintu bakara ahengako. twaragurikira tano mu myaka ihe.
Iyo abajeje intwaro mu bibabwiye hari ico bavuga bariko barakora kugira ngo bishobore gukemuka ntabinkika mu kiza ugasanga badugije ibiciro atari ko bimeza handi mu yandi makomune ga Simeon.
Ego
nokwihangana nokwihangana hanyuma ubundi byo biharage mwebwe ngahe ngozi muravyirimira ariko
ego turabirima ya biharage n'ubwo zagemye ni fuyi n'atakaka
kitere ariko umuceri wongira ntuhamera murinda kukura za gihangana he
ehe turabonye turabirima
naho nyine umuceri urimbuka ngahe ngozi
uri kuyirimira makomera atandukanye ngozi
mbe none nkaho iyo wishikiye kuwa birimye abikura mu murima utarinze uraja ku isoko ico giciro kiba ari kwakunda ingene nkaho uba urinze kuja ku isoko canke mwe butike
udasiye uguriye umurimo yawirimiye
eh
n'amajana biri ndumva nandi ubusiye se dugusanga harimo n'inusu canke ufite afanga ari minusu utabwiye ko afanga ta ari minusu yabo ari hino yo gucora ko dukeye
mhm
ayo kiye shebye
mhm
kiye ko kazi gucyari
mhm
urumba nyine usanga nta kana kubura ngo bangura ba kubura ngo uri ko yafunga ngo dukufungura umujyango usanga uhenze ho
nukwihangana nukwihangana hanyuma ubundi bitegwa nk'ibiharage biramera biriko biramera nta kibazo mufise mu mirimo itandukanye kijanye no kwimbura urakoze cyane kudusangiza yavugwa ngaho ingozi Simeon. Ngira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Pacifique nawe turumvikana uherereye he ga Pacifique?
Je turumvikana ntenga ibujumbura bezana neza mu Kigobe.
Mu Kigobe. Amaja ahegereye inama nshinga mateka canke ubuserukizi bwa Amerika.
Ego na nyene.
Havugwa makinga
bwa Amerika cyo inama nshinga mateka.
Havugwa makinga ho mu Kigobe ga Pacifique.
Sangwe no voga ni kusherekea umutekano turashimira Imana. Mhm. Tukirenga bije izinda cy'ubuzima mu gisagara cya Bujumbura kiguma cibonekeza uko munsi uko bukeye uko bwije.
Mhm.
Sabwe?
Ndiko ndakumva. Mhm.
Ego ibyo navyo rero tugacha tubona ko bituruka na cyane cyane kibonekeza ibyuza by'ibiciro cyangwa izimba by'ibyankenerwa muri rusange.
Mm.
Ibyo umunyagihugu ashobora gukenera buri munsi duhereye ku mavuta ifungurwa n'ibindi. Ahora tuca tubona yuko ibyo nabyo nkagiye uko mbona ndabona ko byaturutse ku ntambara ziguma ziba ku isi na cyane cyane intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuko bwa mbere ndibaza ko ntakekeranya Uburusiya hariho ibyo bwarumbika na cyane cyane dufatiye ku binyantete nk'ingano kugira ngo ifarini ishobore kuboneka. Ubu rero urabona ko turaje muri karitsiye umukate waho rugo rw'igihumbi ubugeze ku cy'atanu tukaraba n'izindi fungurwa zitandukanye imiceri ibiharage amavuta yatwita amamesa biguma biduga ku bwerabuteye ubwoba na cyane cyane turabye iby'umurundi yinjiza buri munsi dufatiye ku mushahara umuntu akorera buri munsi.
Iyo uvuga umukate waduze nuwahe? Hari ubwoko bw'imikate myinshi ngaho i Burundi, hariho imwe miremire pain français, hakabamo imwe miziringi. Uwo mukate wavuye ku gihumbi na 5 nuwahe?
ndavuga ubwoko bw'umukate witwa kupe kupe ugambere agugu igihumbi arakataguye
uko
mubona ugambere agugu igihumbi ariko ugeze ku 1500
uwo ni pain coupé hama imwe muremure nawo iyo ni pain coupé uvuga umwe muremure w'abafaransa nawo
umwe muremure w'abafaransa bivana naho busanze ugambere hari uwo washobora kugura hari ha umukati washobora kugura 300 ariko ubu uri kuraraba 500 600 nuko usangira ikiragurwa bivanye na karitsiye kuko ntibyeme nganyiwe bivanye na karitsiye nabyo bigaca bituruka aho umuntu apanze inzu akoreramo
ubwo busumbasumbane buvugwa mu makarte yose ufise inshuti ngira ngo hatandukanye canke hariho abikika mu
Mwisangu hingi chilo chumu kate, sino vokako kivugwa mmakaliti yose kuko abayiko ranira mwa anashaki ya kwa konganyiwei, aliko hara usanga umono hadandariza, kuko umono hadandaza yisu, mze na wisha shaka kuunguka, hara usanga kaliti ya apanje ni hadandariza mwa, ifisiwei gusumba muyindi ugasanga nyamba mbihi ihumbi jana rumba sisho wala kudandaza umono adihili ihumbi mirongu tatu. Nuko tugenda tubibona.
Hanyuma ga Pacific ko ucumbagiye rimwe na rimwe acamenya uvunitse acamenya ingena cumbagira muri ko mubigenza gute mu miryango
mu bisanzwe twebwe nk'abene gihugu ko iduga giriciro ntacyo tuba dushoboye kuko ibiba bivanye ni politike yateye igihugu urumva batubwiye ko byaduze bakakubwira ko ku isoko babikura ko byaduze urumva nk'umwe n'igihugu bace tuba dushoboye kuko hari ibiva mu mahanga natwe tutirimira ndetse wanashaka n'ibyo twirimira biba biri ko birazimba ariko ubu novuga nti muri rusange turashima Imana kubera aha mu Burundi wacu ibiterwa bimwe bimwe biri ko birera aho ndavuga nk'ibiharage mu ntara zitandukanye biri ko birera ndetse n'imiceri nk'uko uwo muvandimwe yarahije kubaganiriza bivuze iri kirera mu ntara za Ngozi aho basanzwe bayirima ubu rero nuvuga nti ibiciro biri ko biratera bigabanuka aho ndiko ndavuga ku ibi biterwa twirimira ngahe iwacu ariko siniko ndavuga ku byo dukura hanze igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza kandi dukunda
kwihangana no kwihangana
ego
ndabatumirira no munsi ko mwoza tukayaga aho muri ahatandukanye Pacifique na navuze ngo ico mwipfuza ku ijuri y'America ibashikira ko mu biganiro bitandukanye na nimba hari ico wipfuza ko duhubura ico wipfuza ko tuza turashimikira ko mu biyago nk'ibi n'umwanya mwiza wo kubidushikiriza natwe tukazobishikiriza abadutwara bakaraba ko bumari inyota mu amofisi ahatandukanye
ego turizera yuko mumaze kuduha aho tuvugira tuzoza turavuga ibyo tubona mwadushikamira kure na cyane cyane mwebwe ko ijwi ryanyu rigenda gusunza twebwe
ukifuza ko twoza turashimikira kuki tudashimikira ko canka wowe ushaka ko tubandanya gushimikira dusanze dushimikiranire
mu bisanzwe jewe ku bwanje nk'uko ubona ubuzima bw'igihugu bubandanya rugorana no vuga ko mwoza muratwigisha na cyane cyane kwikorwa byo kwiyungunganya ariko kandi mwungira mutuvugira ibiciro kuko hamwe na hamwe mwoza murabaza ibidandazwa uko bidandazwa mu makariti atandukanye kubera turabona yuko hari habikika mu kiza hari abadandaza bamwe bamwe bikika mu kiza aho usanga umudandaza ashobora kuzana ibidandazwa bibi mugabo ugasanga yabidugijiwe wamubaza akakubwira ko nawe yabiranguye yizinze ibyo rero bikaca byibonekereza nko mu gihe ugiye kubaza ahandi ugasanga abantu barangura hamwe ntibadandaza kimwe naho aho haruguru nari navuze ko biturukaho umuntu apanze ariko hari habarenze urugero
nuko tuzogerageza tuze turabatumirira abashoboye kuyungunganya kugira ngo bababwire uko babikoze canke abahinga mu byo kuyungunganya niho numva usabye cyane gurakoze cyane Pacifique ngaho mu kigo y'Ubujumbura gira umunsi mwiza
yego namwe murakoze kandi mabandanye no gira ibihe
byiza. Urakoze cyane gose. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga ubundi ku minsi itandukanye tubashikiriza ibitandukanye hari gihe tubashikiriza iby'ugwaruka, abapfasoni, kwikingira amagara yacu, iby'ubutunzi, ibijanye n'agateka kazi na muntu, ibijanye na politiki. Ariko no munsi rero twashakitse kubaha ijambo mwebwe turiko turayaga, mwebwe mutwumva, mwebwe mudukurikira, mwebwe musoma amakuru yacu, mutubwire ayavugwa ahiwanyu n'ico muvuga kuyo twabashikirize canke ayavugwa iryanye no kwisi mu bisata bitandukanye. Turabaha nakanya ko kutunigura kutubwira ico mwipfuza ko dushimikira ko duhubura canke ico mudutera ko intege nk'iradio yanyu mukunda. Kuri ndi murongo wa telefone hariko Michael. Michael ikaze kuri rya Amerika na wewe. Uherereye
ndi cha Zambia.
Zambia he Lusaka.
Mutaka muri capitale kumurwa mukuru.
Kumurwa mukuru havugwa makinga ho Lusaka Zambia.
Ami Zambia kabisa bishawa. Kwa hivyo kwa shiwe mamisa mahanga nyine umuntu atari mu gihe cyo nyine ko biri kose ntabwo ara afite umurege ngano ko yaba mu buro mu gihe cyo
haguzaga kingo widegembye uhamaze gihe kingana gute nga
imyaka igira nk'itatu.
Nimba atari banga wajanye yo ni iki
raje mu bintu bya business yakitse mambo nyere business
kandi ngo mwihakura muri benshi abarundi n'abanyarwanda
kandi kabisa tugeshi tugeshi gose
mugakora ibiki
abenshi ni business niyo dukora benshi nk'iyo cyo mirongo icyenda kwijyana ni business niyo dukora
ijanye no kudandaza
kudandaza amaduka amabotike.
Muca mudandaza ayanyu mwitahe yanyu canke muja gukorera abo musanze
abari mice itandukanye bamwe aba bakozi abandi bakora ibyo abo nyene bajya mwitahe yabo bamwe.
Hariho Pacifique yarahejeje guhamagara mukanya ringuzi avuga ngo arashaka kuzara wumva ibyo abagwiza tunga bavuga kubitandukanye mukungena umuntu yo kuyungunganya muri kino gihe ngo ivyaduze vyaduze nkuje gutangura umutahe mushasha ngaho Zambia yitwaza nkangahe ga Michael yitwaza nkangahe
girafana na business yo ubushaka gukora kandi kavana hano wo bugira kure ariho kubera ikihari urinzu ariho urinzu deplacema ica kurangura ishika gukorera akiharura. So ikice iyo ni nka gitanu kuduza arashaka gutangira gukora ahamwe zanje. Ego isa kibazo nyene ni uko cyangwa byahindutse kuva muri 2020 kuko biri ubu ariho ihinduka ryabaye. Ibyaje bigenda bimwe birabura kisanga n'inyungu zimurengera kisanga umutahe cya ugabanuka uko nyoroye n'indi minsi ari kugenda. Naho itandukanye rihari
hariho abatandukanye bahora bavuga ko bahora bagira ibibazo na cyane cyane bikunze kwibonekeza muri Afrika y'Epfo aho usanga abanyamahanga bariyo batarabwagiza n'abanyene igihugu bahavukiye bakava igihugu aho nyi icyo kibazo murakigira kandi namwe bwumenga barigeze kuba basaka bagasahura maduka yanyu byifashe gutu babafata gutu
yene iyo bishitse bitani bihe bishitse kuba bageze kwa myaka heje ariko ubu biherutse kuba nyine bitatuma tugira ubwoba hamwe na hamwe kubera bya ngombwa usanga bamwe bifite bishitse usanga sike turuga amaduka usanga bamwe barabafashe imigirasiyo irabatubije mu Burundi ngo nicyo kibazo gihaba mba bigusaba ko tubona byangombwa bikwiye byangombwa gusangagira ginge kugira ibironi ni uko wagurisha ibyo byose mba tuzaba ko tugabaniriza ibiciro byose no kujya tubongere byangombwa kugira ngo twitegenze neza kera usanga byangombwa bigimbye ku bironka uri umuntu muto ni kibazo nicyo kibazo tubwira
kwihangana no kwihangana nuko reka rero tukureke ndumva kumenga uri no mu iduka ko uradura tisha mukavugana n'abantu n'abakiriya uri kuraro abakiriya bakuvugisha mu guhera uri minone
ni ikinyanja ikinyanja nico ngeka gike gike
ikinyanja nkaho akubwiye ngo mwaramutse mu kinyanja avuga gute none nk'ubuga Pacific ntuzenya Michael Bambe kugira ngo umenye ubwo rurimi byagufasha igihe kingana gute
amezi atatu nakenda umenya neza usanga hamwe hatamubwiza imeze nk'ihe n'ikindi cyo cy'ikirundi biza byerekeyemo bishaka kuvugira cyo kimwe
hanyuma mu kuvuga urakoze naho bavuga gute
murakoze bavuga ati igikomo kwambiri igikomo
ngo gute
ati igikomo kwambiri
reka rero ndakubwire ngo gikomo kwambiri ko waduhamagaye ubwo tuzosubira mu bindi biganiro byacu reka tukureke ubandanye wakira abakiriya bawe ngo gute
turabukira kesh n'iki yose ku radio
nukuza muradukurikira tuzoraba ahubwo dubahamagare mu kiganiro muri isanga mutubwire ingene mutunganye iyo migambi yanyu hariho ababikeneye kuvyumva nk'ingozi wumvise Pacific ko yatubajije ko twamuhamagarira bashobora kumusigurira uko yobigira tuzoraba dutunganye ikiganiro c'abanyamitahe b'abarundi ngaho muri Zambia urakoze cyane Michael
yego cyane n'imanije neza kabisa
urakoze cyane Gabriel wihangane wumvise ko twari ko turiga ugo rurimi rwo muri Zambia gato Gabriel uratwu wabyumvise ko bari ko baraducishirizamo gatonya
ego navyumvise
uherehe nawe
ndonde mirereye mu Burundi mu ntara ya
Cankuzo haravugwa maki mu Cankuzo
mucankuzo n'amahoro muri rusange navuga ko ari amahoro ariko nyine ibijanye n'iduga ry'ibiciro riragaragara ndetse n'ibura ry'ibitoro ko muri make nize navuga igaragaza muri cankuzo
ingozi ngo icaduze cyane harimwo umuceri n'ibiharage mu kigobe bavuga ko umukate nawo waduze cyane mwebwe mucankuzo haduze iki
ani nashobora kuvuga nko kubikoresha bijyanye n'ubwubatsi usanga nk'amabati yaraduze ibiciro amasima reka n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'ubwubatsi usanga ibiciro biri hejuru cyane
ubundi ivyo bikoresho vyanyu vyahora biza bizananye ngira ngo nka za Tanzania muhora mubirangurira
twebwe twebwe tukabitora ngo mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kubera gihendi mu makomine kumenya akomera aho bigana nashobora kutamenya neza mugabo twebwe bidusanga ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo
wowe uri mu gisata cy'ubwubatsi none Gabriel
narabikiyemo nubwo ndiko ndabisohozera niyo mpamvu nashiye kubihagarara ko cyane
hambavu y'ibyo ubwubatsi ibindi byaduze n'ibyahe
navuga ibindi byaduze ubwiye nko kuri butike uretse ko nk'isukari yo itakiboneka n'igitoro igitoro naho kiraho usanga kiba kizinze kubera usanga tigikora abanye kuri magendu ariko kuri station ni kiboneka ni kibonetse ni bize ngo tikiroke cha kuri twese ariko nyine byo kora mu mabuti cyo kora aba ukabaza ibice cyo cyose basaka cyo cyane ngo kamahera
kwihangana no kwihangana urakoze kutubwira ya kuri ku mutima ngaho mucankuzo
yego murakoze cyane namwe
ubwire umunsi mwiza
uwa
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga uno munsi jambo ni rwanyu dushaka amakuru avugwa hiwanyu ico mwibaza kuyagezeho ijya nino ku isi mu karere k'ibiyaga bigari kandi turadona abahanakanya ko kutunegura kutro mwifuza tubashaka ko muduhubura mu biganiro vyacu canke aho mudutera intege mu biganiro vyacu bitandukanye tubashikiriza kuva kwa mbere gushika ku munsi wa Mungu turose Venant ikaze ku jugi Amerika Venant uratwumva fatu Venant arahari Venant adiko ku murongo mbwa ntari ko aratwumva reka tuje kwa Kudra basi nimba Venant atari ko aratwumva gira tucunguza umwanya Kudra wewe uratwumva
ndabumva neza cyane
uherere mwiriwe mwaramutse twe turacaye saa yine wewe ahuri ni sangapi
aho ndi jewe ubu ni saa 10:26
uri mu karere k'ibiyaga bigari
yego
amajahe
sa
uramajahe ko hari imodoka nyinshi
yego nani ku muhanda mugabo bisa nkuko nshitsa uyo nari ko ndaje
uri mu cyaha igihugu gakudra
yewe ndi mu Burundi
na makuru tuzaniye ni ivyumviro bitandukanye nico wipfuza tuguhindurira mu biganiro byacu canke nico ushaka kudutera kwintege
yewe ni kintu nashaka kuvuga ku byerekeye ibiciro n'ubuzima bwa misi yose tubayemo mu Burundi nico nashaka nshikiriza
duga ku ijambo
bivanye n'uko ubuzima mbona ibintu byose byaduze ibiciro ugiye kuraba ku isoko ukaraba mu bintu byankenerwa bya buri munsi abantu twebwe bato bato dukenera bikaca byunyurwa n'uko intambara y'Uburusiya na Ukraine yaje kunyura ibyari bisanzwe bimeze nabi ama dutereje amaso hirya no hino tukumva mu yandi mareta ahanyene muri Afrika bicara bakaraba kungene botorera inyishu ikibazo nkora mutima cinzara cyane cy'ibiciro kuduga bimwe bikabije nk'akarorero aho hakujya mu babanyi bacu ngaho Tanzania inamashinga amatike iruka kwicara yicariye ikibazo cerekeye iduzwa ry'ibiciro byabaye ndanse ubuzima busigaye buzimbye mugabo rero nkacangaruka nkakubiciza amaso ngaho iwacu mu Burundi nukuri kw'Imana je nasaba abashinga mateka bacu twatoye abashinga mateka bacu ndasubiyemo abashinga mateka bacu b'abarundi twatoye twitoreye nibicare hasi bafate nimba ari minsi ibiri cyangwa itatu bariko baragira deba kubyerekeye ubuzima busa nk'ubwazimbye bwanse kuko twebwe bato bato tugwa mu mporero turagwa mu mporero mu bintu usanga hari ibintu leta yobikwiye kwihoza canke kwica kugira ubuzima bundi bwankenerwa bubandanye bw'abanyagihugu bato bato urabona nk'ibyabaye muri Ghana bamaze kubona yuko ikibazo cy'Uburusiya caduse abashinga amateka bace bicara na perezida baragabanya imishahara baragabanya ingendo bahora bafata hanze eka baroroshe ibintu nk'amadepense bahora bagira atakamaro afise kanini amari abanyagihugu barabikasa bacha bakurura igiciro cy'ibitoro amatagisi bahora batoza ku bitoro barayaheba ubu ibintu ni sawa ubu muri Ghana ibintu ubu ni sawa kabisa nta ngorane n'imwe habandi tuko turi ukatugira ante mugabo baratekaje rero nasaba urya twebwe abarundi ikintu kiza kitubangamira nta bufasha bw'abashinga amateka twitoreye buhari kuko yaba buhari baba bakwiye kwicara ku bibazo nk'inkora mutima nk'ibyo byose ibyo nta mugambwe gifise ntabwo kugifise ikibazo cinzara n'ikibazo gikwiye guhagurikirwa na bose rero abashinga amateka twitore nibicare hasi biga ikibazo barabukungene boyorosha ubuzima bwabaye ndanze jecho kusanisho na kushoka mshikiri mrakoze
mrakoze hariho hariho ndazi bihora bivugwa kwa muna mashinga mateka zitandukanye nkiyo batumiye nk'abashikira nganje canke bagiziki ngira ngo bariko ratwumvura tuko mu Burundi bataduvugisha cyane bat tegetse baho ntibatwitaba iyo tubahamagaye mu biganiro byacu bitandukanye nkubu byari kuryoha tubahamagaye umwe muri abo bashinga amateka bari muri ivyo bintu kugira ngo tuzoce tumubaza ku kibazo cawe n'ico bagiye gukora ariko ijuri rya Amerika turazi turasaba bagenzi bari muri ubwo butegetsi baravuga ko baryumva n'ubwo batatuvugisha ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse
yego kabisa ndabasaba yuko mwotwigorera cyane cyane mukarondera nk'umukuru w'inamashinga amateka erega abashinga amateka nico twabatoreye hari ibibazo bishika ugasanga umunyagihugu muto ntacashoboye mugakubera yatowe umuserukira ashikana ijwi yiwe kure bakacicarira kuko nta bindi twabatoreye biratubabaza cyane muri cyane yabaruka kwicara ubu barakoroye amatagisi y'ibiciro bahora badutoza ubu bintu biriko biraja mu buryo bitumwe nika abashinga amateka no bahagaze je nta kubyo no taka umukuru w'igihugu kandi naratowe umushinga amateka
bara kugira ngo ubutumwa bwawe barabwumvise kudra usanze ukora iki mu buzima bwawe bwa misi yose
cyo ndumurimye ndorora ndalima ibintu nk'ibyo onye
ubwo buzima buduga urabwumva yugiye ku murimo wawe utanguye kurima yugiye gushora naho nyene urabona ko inguvu washizemo zitangana n'ivyo ukurasaruramo
ego kuko nkubu unye nk'imbuto y'ibiharage twaho tugura nk'igihumbi ubu n'igihumbi n'amajana 800 ibihumbi bibiri umva yikubye nk'icuro zibiri none umva bica bigenda gute ugize ngo urabaza ngo intambara y'Uburusiya n'ububeshi kuko ibintu byatanguye kuduga kuva kare Uburusiya butaratera Ukraine nibaduhenze baza baratubwira ukuri ibitagenda bicara hasi babitorera umuti
pole sana ugira umunsi mwiza kuza
murakoze cyane
yego muvunyi ikaze ku ijuri y'America Benjamin turazi ko hari ari kubanzura indire muvunyi yagutanze duhere kuri muvunyi ikaze
mahora
uherereye hega muvu
mu burasirazuba bw'u Rwanda
haravugwa makinga aho
ariko reka mbanze nkwisabire abantu bari muri kwakira nyine bagerageze kuduga ku ijambo nk'uko mubivuga kwihutisha kubera ko ku murongo nabonye kuri Facebook hari abantu benshi batanze nimero kandi urumva iyo umuntu atanze nimero abakeneye kuvuga kandi ndabona iminota isigaye ni mike ngira bagerageze kwihutisha mwakira abantu benshi kuko tuba tubishaka ni radio yacu
urakoze reka duce tuguhera ko twari twashatse ko tuyaga nabo ubwiza Imana akarunka umwanya wo kuyaga kuko hari igihe baza tukamara na kanya gato ariko uno musoro na kwingingo turi ko ari nyinshi cyane nico gituma twabaretse ngo mwisanzure turagerageza tubinyarukishe duhereye kuri wowe ucunyarutsa uduge ku ijambo
niko bimeze icyo nifuza ni uko umubigano muduha guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru mujye mu ababishinzwe bajye baduha natwe ko tugomba no gusaba icyakongerwamo ese nawe nabibwiye kamirindi ariko nawe nabikubwira kugira ngo babibwira ababishinzwe bajye baduha n'umwanya wo kwidagadura taravuga ngo mwazanye mutumirwa muduha umwanya twidagadure tube twasuhuza n'abantu kuko buriya radiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo ikurikirwa n'abantu benshi hari n'abantu badafite ubushobozi bwo gutanga badafite ubumenyi bwo gutanga ibitekerezo ariko bakurikira akaba atatanga nimero kuko atabona icyo avuga ariko mu gutashya mu kwidagadura n'iki kiganiro nk'uyu mwanya bwo umuntu ntabwo yabura icyo avuga
simenye sindiko ndamena amabanga iyo mu nzu canke ijwi rya Amerika ariko ivyo uvuze ubutunga kamili ndi yarabushikirije kandi umukuru w'igisata yaremeye ko agiye kuraba ingene bizogenda kabasubiza umwanya mwahorana kwa gatandatu wo kuza muri dagadura uhumure rero n'ikibazo twaronse kandi kiri mu minwe myiza y'ababijeje ubutumwa bwarashitse
tubashimiye rwose ni byiza cyane hanyuma ahino aho turi na amahoro tumeze neza turimo turasarura imyaka nubwo wenda bitagenze neza bitewe n'imvura yagiye kare ariko rana ko ibintu ari sawa ibiharage nkuko mubyita mu Kirundi nabyo urana ko bihenze birahenze bireza ariko birahenze kubera ko byeze hakeya byarapfuye amasaka ntabwo bimeze neza urana ko imyaka iri kwera ariko irahenze ari ibyo tugura maduka nk'imiceri n'amavuta ni urana ko bihenze na n'umwisaye nayo yari itangiye kumanuka ariko nayo nishobori nagiye mu iduka kuyigura bambwira yuko none umufuka wongeye urazamuka urumva ni ibintu biba bitoroshye nyine ni ugusenga Imana ikagira ikizajya idukorera kuko twebwe abaturage bo hasi tuba tubigenderamo badafite akazi tuba turi kubirenganiramo cyane rwose ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Murakoze cyane.
Urakoze Muvunyi, ubutumwa bwawe bwarashitse buri kuba bijeje Etienne Karekezi atwara kigisata arakurikira ibiganiro ngira ngo araza kumva ko akamo kabandanya kagaruka hama hazogira ico batangarije mu misiri imbere. Urakoze cyane.
Yegeza murakoze nawe mugire umunsi mwiza.
Yego, Benjamin uratwumva nawe? Uherereye he Benjamin?
Nere Mozambique nare Nampura.
Nare ya Mampura. Haravugwa makenga Mozambique.
Mozambique havugwa mahoro kabisa turashima tumeze neza nta kibazo kire kimbeho.
Imbeho. Muri mu bihe by'imbeho ga.
Ni imbeho kabisa kwindwe ku munani kwa gatandatu abari imbeho nyinshi.
Ni nkaza Nairobi naho nyene batangura gukanya muri ico gihe.
Yego.
Duga kwijambo rero.
Muri make mbo ko kuri kibazo cy'intambara iri muri Ukraine. Mhm. Yego guys ndaha ibana ibiciro bimeze neza cyangwa nk'impunzi. Bishira makambi impunzi baratukira baratubwira inama bavuga yuko umuntu wese yumva afite ingufu ari kugenda kurondera ubuzima akajya mu bisagara akapfokinga hamwe.
Ariko
tuntu twiyungunganijemwo nk'ubu ibyo bita imasa masa mbashona bivuga gute mu Kirundi amasparageti ari mu bintu byaduze cyane yavuye ikasha ikarato yavuye ku mafaranga ikasha yavuye ku mafaranga 450 ijya ku mafaranga 530 byaduze cyane
ni nk'amadolari angahe ugereranije
amafaranga 500 yo ngaha ni nk'amafaranga 2,425 by'amarundi
ubwo n'amadolari 8 rero
n'amadolari 8 cyangwa 8 n'igice ariko kabisa ibintu sinambaye muri kerene kuko iwatiwa kumvikana wabwira afurika nayo ironka amahoro nko ngaha Mozambique turonka amahoro ni Burundi iwacu turonka amahoro kubera iki iwatiwa kumvikana nibyo bintu kabisa byasobeye kandi Mozambique hari imbuka kubera iki iwatiwa urimo ingano ngo barime ibintu byinshi bakora amahinguriro amafabrika bazanayo ibintu by'amaindustri bwira natwe aha Mozambique kabisa ibiciro bisubire ku ibeye yabyo ko mbona tuba duteze amaso izo za Ukraine na Rusia.
Hari ico leta ya Mozambique ibabwira ko ga hari ico leta ya Mozambique ibabwira ko gabanava
leta ya Mozambique ijya ejo bagize ibintu by'inama baravuga igitoro kivuye kuri Sebusantru wa Sebusantru kigiye kuri 89 iritiro yavuye kuri 50 73 ija kuri 89 abantu b'amashapa amabisi baje bahagarika akazi baravuga ko barasira mu ibarabara bamaze iminsi ibiri badakora mu nyuma ejo no munsi niho basubiye gukora bavuga yuko bashaka gushyira ku ibisi iva muri karitsiye ijya mu gisagara bakariha 15
ni kwihangana no kwihangana urumva biri ku isi hose gitegure mu Burundi mu Rwanda Mozambique na Zambia hose batubwiye ko ariko bimeze ni kwihangana mu kurindira kwejo turabuko hazozinduka
nibyo jenkiri nosaba nasaba nk'abo bantu kabisa babigejwe n'iyo muzaburaya kabisa bicare baganire ibibazo bive mu nzira bungure n'ubumenyi abandi bantu bo mu bihugu kugira bashobore kurima ingano kugira iyo haba ikibazo nk'icyo ibintu bize biduka urugero rungana nk'uko
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Mozambique Kevin nawe
murakoze cyane.
Ego, turafise Olivier na Gérard. Fatarambiye ko Olivier ariwe yatanguye turahera kuri Olivier. Ikaze Olivier.
Eh murakoze cyane, mwiriwe neza, muraho, muramahoro.
Turakomeye, turashima. Umeze gute nawe?
Nanjye ndaho ndakomeye ndashima Imana mu Kigali mu Rwanda.
Nari numvise ko imvuga ari hakurya ya Kanyaru. Havugwa amakinga aho mu Rwanda none.
Ikigali turaho turakomeye nyine nk'uko bigaragara hirya no hino ku isi ikibazo gikomeje kuba ibiciro ku isoko cyane cyane ibikomoka kuri peteroli. Uyu munsi mu Rwanda nibwo Leta yatangaje ko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyiyongereye mazutu iri ku 1,503 y'u Rwanda, nawe esansi yo iri ku 1,460.
Yahura kurangahe?
Mazutu yari iri ku 1,368. Esansi yose nibuka ariko yari iri munsi ya mazutu gato, yari nk'1,300 n'utundi dukeya. Ariko mu by'ukuri biragaragara ni ikibazo rusange kiri ku isi hose, ntabwo wavuga ko ari umwihariko w'u Rwanda. Wenda icyo umuntu yavuga ni uko nk'abanyarwanda tunashimira Leta yacu y'u Rwanda kuko nibura irahenze ariko irabasha kuboneka, yarakibonekeza handi nko mu Burundi no muri Kenya, ko ibasha no kubura no ku mastasiyo ya esansi ntiboneka, ariko twebwe i Kigali irahari, mu ntara hose irahari. Urumva ko ni ikibazo rusange, gusa nk'uko Leta ijya yigomwa igashyiraho nkunganire, no kuri esansi bagerageje gushyiraho nkunganire, ndetse no kuri mazutu bashyiraho nkunganire, kuko imibare igaragaza ko ibiciro byari kuba birenga ibi ngibi.
Imibare itangwa nande, ivahe?
Itangwa na runo ikigo gishinzwe ikigo cyitwa RURA gishinzwe imirimo ifite igihugu akamaro. Agatabo rero nyine wenda nibura wenda uko babikora kuri peteroli babikoze no ku bindi bicuruzwa nk'umuceri n'ibindi bifungurwa bikenerwa, kuko naho ibiciro byarazamutse cyane. Umuceri twavuga urugero, umuceri agafuka k'ibiro 25 kava Tanzania kageze ku 30 kavuye ku 18.
Urakoze. Bibwirwa benshi kumva bene byo atandukanye mugenda musaba amareta. Turizera ko ivyumviro vyanyu biriko birabashikira, ni nayo ntererano twatugize ko babashiraho mushaka nk'abakunzi b'ijuru rya Amerika n'ababa muri ivyo bihugu dusamira namwe. Urakoze cane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Yego, Gérard, ikaze ku ijuru rya Amerika nawe wewe dusangira ikiyago.
Yego.
Uno munsi mwanya ni gwanyu, muvuga ku vyo mwipfuza amakuru ariko araba aho muherereye ibitandukanye ivyo mudusaba ku ijuru rya Amerika twabahebeye isaha yose.
Murakoze cyane.
Uherereye?
Yewe, merereye mu Kirundo muri komine Bumbi.
Uherereye he?
Muri komine Bumbi mu Kirundo.
Eha, aho Ivumbi muratwumva, ndibaza ku ma FM y'u Rwanda.
Ni hati Bumbi.
Duga ku ijambo rero dusangiza amakuru canke ivyumviro bitandukanye.
Nakora ubwo ni wadayo nk'uko muri iki gihe. Tabona iyo ni bisa n'ibyahenze cyane, ariko hari n'ubundi bita bitewe ngo isi ibe nka twebwe ba rubanda rugufi. Yewe nihereye ko no mu kazi dukora hari ibintu hano mu Burundi bavuga nko ku bintu bya Arusha ngo barabica cyane, ariko tuba tubona babifata mu bundi bwenge bashaka mujye mu tubari dusebwe n'akazi dukora, bashaka amafaranga inoti y'igihumbi buri munsi ngo ni umugambi, kandi tubona yinjira mu gipolisi nta mushatsi wa doa ntani ariko ayo mafaranga buri gihe iyo umuntu atayatanze bamwirukaho akamuca ntigashobora kujya mu ibarabara.
Kugira ngo twumve ikibazo, ukora akazi nyabaki wewe ga Gérard?
jewe kandi umumotari.
Uri umumotari. Ico gihumbi ukagicakwa nande?
Igihumbi nashakwa n'igipolisi nyene.
Turo mw'ibarabara, igipolisi gicungera umutekano, igipolisi kiziraba uruja n'uruza cane.
Turo mw'ibarabara.
Ugatanga.
Ugatanga. Ugatanga.
Hanyuma wamara kugitanga. Bagusanga he
kugira umuntu yabitanze umuntu ashobora gukora ntaki mwiruka inyuma ariko noneho iyo umuntu atagitanze nyine baramwiruka ko cyane bikaba na ngombwa ni moto bakayifata kandi twebwe hari igihe tuba tubona dufite ibyangombwa bikwiye ariko ibyo umuntu ntababwira bagira uzitura bivuga kugira ati twebwe dutemba tubona moto yagiye mu barabasha kandi nk'umuntu abiharuye umuntu abiharuye dusanga dukorera abo kubera ko nko mu mwaka umuntu usanga yishyura 365,000
nimba uyatanga ku munsi ku munsi n'ivyo ntacubeshe utanga ayo mafaranga nyine hanyuma ayo mafaranga none bagusanga aho ku kirindiro cawe usanze urindira ko abantu canke bayagutoza bagusanze
yatanga nyine nawe ku kirindiro aho nkorera yasi kaba kibona naparitse yene ni makaba amafaranga tuyatange mbere mbere twabanjije kugira nk'uko bireka kubera ko twebwe mu bisanzwe bye navuye imahama ubwo rero twasanze bose nyine babikora tubura natwe uko tubigenza ahantu dushobora kubariza umuntu agize aragira ngo ikibazo akibaze atanga umengo byamubyarire ingorane nyinshi sinzi nkamwe ko mwaza dufasha mukatubariza nimba ariko komini bitunganije ko numva ngo muri iki gihe komini bitunganye kwayo ntitubariza yuko komini nayo yobibibira
tuzogerageza tubazi none ni igiki kiza cerekana nk'ubu uvuge ko uri busoni hanyuma ugatwara umuntu ukamutwara ntenga umaze gushika intega wahashitse ni igiki gica cemeza ko amafaranga bayatanze kandi wumva atakitanse baguha ngo berekane yuko wari wamaze gutanga ico gihumbi hari ikimenyetso cyo kubatanze no kutatanze
ikibazo rero nyaho nyine kiri n'ubwo noba ndi hano nyine biramutse bamfasha nkakomekera akamfasha kimvuga ko natanze icyo gihumbi nakabanyandikira ayo mande nimba ari wumvise nk'ahantu ndabyishura
ikibazo abajeje intwaro mwari akibashikirije
ndatubana na namwe twashobora kurega kuko tubana noneho babimenye ko dushobora no kubishyira burya hari ikintu umuntu abona akivuze nabi cyo mukoraho nyine tukabyihorera twemera tugakorana natwe niyo mpamvu natwe tuba twemeye kubaturi bato nk'uko mwabitubariza namwe
tuzogerageza tubaze ikindi hariho asosiyasiyo amashami atandukanye hariho nka matrabu urikuyemo amatwara amamoto cyangwa abatwara imiduga yunguruza abantu abo bantu bobo ngaho onye mu kirundo ntaba baserukira bafise kugira ngo mubiture mubabwire ico kibazo gaje
amasanzwe hano mu Kirundo ni nk'umuco waho kuko uwo ari we wese usangarira nta hantu umuntu ashobora kubitora ubwo nyine tubigira akamitwe n'ingoma kandi urabona n'ibitoro byaraduhendeye sibisi usanga turi ko turakorera aribo dukorera kenshi bamwe ni moto nyine turabibika tukareka gukora kubera dushaka guparika tukiyumva tukigihombe niko kibona
nk'umutegetsi wifuza ko ijwi rya Amerika ryo kubariza kino kibazo yobande ngaho mu Kirundo ni musitanteri ni guverineri ninde
ebwe twibaza ko mwotubariza nka komiseri y'igipolisi nyine aba babaserukira mu ibarabara tukumva yuko ayo mafaranga byo mu kigega cya leta hama tukabona ibisobanuro birati
reka tuzogerageze tukazoronka uko tubashikira tuzobabaza ntacyo twidede cyane kuko bataduha amakuru ariko ni tuzogerageza byanke twagerageje urakoze cyane ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye he
ndamukitaka cyabo cyombora mu kanyosha
ibiga ibi nivyumvira utuzaniye cyane namakuru ari kuri mu rusa ku inosa biratubabaza mu matwi
ndinga inaje yisoko n'ikifuzo ngaha n'ikiyumviro gato na yesu bashaka gushikiriza ku cyo cy'Amerika
kivuge unyarutsa kwera kuri mu bantu benshi ntibitubandanye bitumenye namatwi umwanya muremure
rekanda abe ngarageze gato yaje kuko na hatibukira gato
ntacho genda uvuga mukurindira
ama icyo nashaka kuvuka muri no minsi abacyetwe bavara ona ko bari basubukije gushika mu gisagara cya Bujumbura abenshi abiyungurutsa canke amafinga ama baraheta baratwandika baratubwira yuko abo ko batwanditse yuko ko bazoduha uruhushya yuko tuzohora tugenda muri kere abafite bwa bukenga buto buto ama muri iyi minsi rero batwanditse kibaza yuko kwate baduhe impushya zo kugenda ama ziraha bavuga yuko ko batanze ko babonye igitegere ari kininiya barasubiramo rero kutwandika ibigira kabiri yuko turabe kutwoza turashika mu gisagara cya Bujumbura nka twebwe twaca muri siporo dukoresheje utwo dukinga kugera n'ubu twararindiriye turabura n'abari kuva ngaha gushika nko mu gisagara cya Bujumbura kwiyunguruza ni ibintu bitoroshye cyane nko kuva ku gituro cy'amabisi abantu bamwe bagenda mu makaritsiye hagati usanga bakubita imirongo bagenda n'amaguru abenshi abandi ubukene
bw'amabisi abo byega ukabasaba iki muri rusange wihuta
reka bakwereka cyane usaba hamwe nk'uko ko bari batwanditse abafite bya bukinga buto buto yuko botirekura bikaha bakasubiramo bakatwandika ngo ubwatsi ari uko botirekura ko ngo bikaha gusaba nk'abo bategetsi nyine wo hagati bakaraba n'ingega bakaterekura kubera nko muri ino minsi hari ikena ry'igitoro ntibyoroshye abantu mu mabarabara ni benshi nko ku mugoroba ho nyine kubera n'amabisi menshi hacakora amwe
murakoze
usanga ari hatari
ubwira umunsi mwiza ino sangaho i Bujumbura mu Burundi
yego namwe murakoze kwa mama muduhamagara mutwibuka ngaho ku cyo cya Amerika turiyebaza yuko muzo dushikira imbere mukatuvuga icyo kibazo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza fatu remo trose remo ku murongo wa telefone remo ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye garemo sabwe uri Kigali nawe uri mu nduru ni weekend yamaze gutangura kwamwe na Inosa abandi twari ko tuvugana numva bimeze neza mugabo umwe muri mu nduru uramaje wamaze kujafata kama
biterwa n'akazi umuntu abakora naho abaherereye
uracari mu kazi rero reka rero tuguhe akanya reka tuguhe akanya utubwire icyo waruje kutubwira kugira ngo turi kubandanye ukora
okay ari mugeza ndaru maze kuva waruje kugira byarura ari bishoboka mukabitumira nk'abayobozi bayo bakaza iri ku bintu bya monopole gukora ari umuntu umwe urugero abashinzwe umuriro usanga nta kintu baza kwita kuko ni bo bonyine babikora ushinzwe amazi iyo ntabwo aza kuyatanga ku gihe kuko ni we wenyine nta muntu barimo gukompeta barimo guhiganwa mu gutanga amazi ab'imodoka urasanga ari bamwe bahaye rire tuvuge kuva mu mujyi ugera Kimiro ugasanga ni kampani imwe itwara abagenzi ariko ari kampani eshatu zihanganye mu gutwara abagenzi yagira gute byafasha abantu kuba bava ku muhanda kuko kampani imwe ikora nabi indi izakora neza rurabe bibyo bintu biramutse bikemuye ibintu byagenda neza cyane niba ari igiciro tuvuge cya gaze ukamenya ngo gaze yazamutse nta kibazo mu Rwanda turimo gaze turimo kuyigura ku giciro kinini kuko esanse turimo kuyigura ku giciro kinini iki cyasizweho byaba byiza cyane ariko umuyobozi akavuga impamvu bo barabivuga aze urugero ngo nange kuvuga kuri gaze barimo kuvuga ngo dufate ibidukikije neza ariko kurya ibidukikije neza ntitubizabifata gute n'izo kuzitaboneka
urakoze tuzokurondera abo barura tubabaze ako kabazo kawe Tufisi na Samuela. Samuela, ikaze na wewe?
Mahoro neza.
Na mahoro, hehehe, kasamo.
Ndi ujumla maurundi.
Havugwa maki.
Havugwa neza. Na ikuwa kutana rinisi tuwaza tuwiri na gomba ku kwerekeza kwa wategetsi. Nkabazo kambere na kakirekeye ingwara yateye mu bitungo by'inka n'impene.
Ariko urazi ko tutaca turonka umunyene ngo tubakubarize.
Ego, niba n'ijwi rya mbere ni kugira ngo ibibazo byacu bibashikire hama aho bari atanga umuco ku benegihugu. Kuko uno munsi barapfunze ibitungwa byose ntibikishorwa mu masoko kandi n'inyama ntitujye dufungura. Ariko kandi nta mugambi tubona leta iriko irashiraho kugira ngo irondere umuti cyangwa urucanco rw'ibyo bitungo kugira ngo abenegihugu bongere kubyihereza mbere bamwe ndibyo ari bakunze kuko bari bafite ubwarwa bwabyo. Ariko uno munsi tugomba yuko byabyugawe mu kiringo cy'umwaka. Uno munsi rero benshi baribaza ati mbega muri uwo mwaka tudonaho gute ko benshi ariko danaga bari batunze bari batungiye imiryango bagenda gute. Rero hamwe nk'abategetsi baba batwumva mu by'ukuri bagerageza bagatanga umuco kuri iki kintu n'icyo leta iri kirasa kugira ngo indwara ikurwe. Hama akaba tukagira kabiri na akabazo kerekeye ibintu by'imishahara y'abakozi ba leta gukuraho ubusumbasumba bw'imishahara ni ikibazo kimaze iminsi kiko kiravugwa. Ariko uno munsi abakozi ba leta ariko bari bazi ikibazo hari amafaranga leta itegekanya buri mwaka gukoresha muri uyu mwaka wa leta w'2021/2022 leta yavuga yuko hariho 25,000,000 yategekanije kugira ngo ishyire mu ngiro umugambi no kugabanya ubusumbasumba bw'imishahara y'abakozi. Ariko kuri iyi saha urabona ko umwaka usa n'urangiye. Mbega ayo mafaranga ko atakoreshejwe zorangira gute? Mbega mu mwaka wo mushasha uza 2023 ari utangurana n'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi leta yoba itegekanya iki? Mbega ayo ya mbere yobaye yaratombye bimwe bavuga ngo tombananira ayo mafaranga mbega byaba bimeze gute? Hamwe rero hoba hagira nk'umutegetsi yumva yotanga umuco kwa kino kibazo kuko abakozi benshi kabisa kirabahanze.
Urakoze cyane. Twakubwiye ko hari utubazo tumwe utaza kuronkera inyishu ngaho, ariko wavuze yuko ari ijwi riza gushika kurengera ngo abo vyegarira bashikira. Ugira umunsi mwiza Samuwe.
Nawe murakoze cyane.
Ego, nuko rero nshuti bakunzi mwakoze cyane. Uno munsi twari twashatse ko tuyaga kandi twayadze hariho iduzwa ry'ibiciro hirya no hino ku isi. Mwagarutse ko hariho utubazo dutandukanye tundi twerekeye amareta atandukanye mu Rwanda rura ngo ni kubera iki amasoko atohabwa benshi bagapiganira ha mu muyaga nkuba canke ibindi bikaza bishikira benshi mu Burundi. Akabazo k'umushahara kagarutse, akabazo ko kwiyungunganya. Ku ruhande rwacu ku ijwi ry'Amerika mwashatse yuko tugarukana ikiganiro cyo kuza turayaga nk'uko twari ko turabikora. Abatwara kino gisata iki kibazo baragishikirizwe tubaza yuko bazogira bakivuze ku minsi iri imbere. Mwakoze cyane. Turabandanya tuyaga kuri Facebook aho twari twatijije buno butumwa bwacu buracahari. Ibyiyumviro byanyu turabirindiriye, mujeho muvyandike mubidushikirize. Mushobora no kuturungikira email kuri radio@gmail.com. Fatuma Rimasi Kalala, wakoze nkuko wama. Weekend nziza kuri wowe na Patrick. Muhinga bw'ijima twari turi kumwe ni we engineer hari kwatuma Madrid abashikira. Jediane nahaze twari kumwe kuri micro. Nanje ndabike abantu ndabipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose. Mwandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Tuhugurure ka weekend na kano karirimbo ka Bruce Melody. I never said a